Kuko muhinga jomeje nyine rasaye je nyine rasaye ubundi kiti amabanki yo hagati mu gihugu bitumba kura amafaranga ikoresha ku mwaka yemeza ko buretsa ifitiye amabanki yo mwendu renga 600,000 z'amamiliyari ari mu mafaranga y'amarundi
amadini ubuye birateye ubwoba iharuro biboneka twaduheranye amafaranga renga 600,000 z'amamiliyari ni kuvuga ko amafaranga ruta kure amafaranga dukoresha ku mwaka ayo madeni ubiravye nka mbere ntibigoye kuraba uravye nko muri isacha community aho dusanzwe turi muri ibyo bihugu tumaze imyaka myinshi tutariha ubu mbere abakenya muri bako bariho bakwandikira bavuga bati na tuzobima ubutegetsi bwo gutora mufata ingingo rero iyo umaze kubona umuntu adahe aherana akahera iminsi amadeni rero ni menshi muri igihugu kandi mwibuke yuko hageze igihe amafaranga yo guhemba abakozi bakayakura mu mabanki
kubera umurengera w'amadeni w'umuhinga n'interese yasigura ko abanyagihugu muri rusange hamwe n'abagwizatunga bacabura amadeni mu mabanki y'ubucuruzi bigatuma imigambi y'iterambere ihagarara ahantu bareta kwirinda gufata umwenda mu mabanki kubera bifite ingaruka mbi cyane ku butunzi bw'igihugu
bibuke yuko hageze igihe amafaranga yo guhemba abakozi bakayakura mu mabanki iyo rero igihugu gifashe imigambi yo gufata gikondera amafaranga mu gihugu hagati leta ikondera amafaranga mu mabanki komersial gashyiwe muri BRD zijya bita le bon de trésor ni ukuvuga yuko amafaranga yagiye bitanga mu Faransa FDDIXO aba basanzwe baba prive ntibashobora kubona amafaranga muri banki kuko baca babura na cyane cyane ko taux d'interest iduga kuko leta yaguze ugasanga rero ku gihe cyo gituma uraze muri rusange abadandaza abarundi ubuye ntibari bato bato nta ntambaze nibakibonka cyane niho bayaronka ntibimve sisa ngo bizane umwimbu ukwiye ariko gituma leta itazagaragaza amafaranga yo mu gihugu na cyane cyane muri banki ntisaba amafaranga amabanki ikayasaba gake kandi iyo bikeneye
mu mikorere y'urugendo rwakozwe n'umurwi w'ikigega TCFM wari urongowe na Mani Studio ajyaga u Burundi muri icyo kigega mpuzamakungu muri raporo watowe uvuga ko wabonanye n'abategetsi hagati y'amatariki ya 25 na 29 ukwezi kw'icyenda guheze maze hagati y'itariki 2 n'iya 4 ukwezi kw'icumi ukorana inama n'abategetsi b'u Burundi ku buhinga bwa none mu bategetsi baganiriye n'izo ntumwa mwa musenganzi wa mbere Gervain de la Cobuca ikiganiro cyo mu rwuri rw'u Amerika cyabonye kivuga ko ubutunzi bwo Burundi bugeze hatemba naho hari ufigoro ko kubunagura akabero hagati mu kwezi gucyenda Burundi bwari bufite amahera mu bigega ntigabizoza y'agaciro babushobaza kurangura mu makungu kandi kuzibiri zitarenga ntizirenguke mu gihe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari ku rugero rw'ukwezi kurenga n'indwi imwe gusa haraheze indwi zibiri perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibanki y'isi yose na FMI yaguriza ubutegetsi bw'igihugu kwiba amafaranga yagenewe imigambi aha yari ubugarama bwa Muramvya ariko ahura n'abaserukira abandi mu nzego z'umutekano
Kemurazi yuko banki mondiali na FMI bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira murazi kwagirizwa kari wewe ugira iturire kari wewe ufroda amadorari tuzotera imbere gute umutekano turafise mu nzego z'igihugu ziriho amategeko ariho ubu tugezaho rero igihugu cyagira kiduye hataharabaze bitambika iperereza ribirabe hose abo bajeje hose bakora bakurikira mwese atari bavuye dukurikirane ubuzima bw'igihugu hanyuma mwabe kuri ubu
icyo gihe yasabye abaserukira abandi mu nzego z'umutekano kumufasha mu rugamba rwo kurwanya ba kaboko perezida Ndayishimiye yemeje ko buri mwaka muri bariziye urenga w'amadolari uja mu mifuko y'abantu aho kujira muri gaga ca leta umukuru w'ishyirahamwe rikomeye Gabriel Rufyiri avuga ko ibintu byarenze ihaniro mu rwandiko rwa ishyirahamwe ryasohoye muri uku kwezi ryemeza ko ubu ibintu byose byankenerwa mu gihugu uhereye ku minsi ukageza ku mwavu w'ikizungu abantu bakenera bigurwa nabi nabi cyane kubera igihugu kitagira amikoro cyane cyane mu bijyanye n'amafaranga y'agaciro
nubwo ko 80% y'ibintu dukora mu mahanga tutaronga amafaranga yo kubigura ukimenya menya n'ibitoro ni muri ako matafe yose hari igitoro mubona ibyo amafumbi mubona byifashe gutyo nimba ko muri leta biriko baragaye ibijyanye n'imiti ntushobora kurondera umuti ngo uronke ibi byose ubwa mbere bivakuye nk'undi umuke kandi bigaca biva kwaba babandi aba banyoni akawe kabasuma cyakuti kuvuga ko zikomeye kikiba kimeze nabi cyane
mu mwaka uheze ikigega cy'isefe ni cyavuze ko Burundi ari icyo gihugu cya mbere gikenye ku isi icyo kigega cyamenyesheje ko ibice 80% by'abarundi bakoresha bakabeshwaho n'idorari rimwe n'uduce 9 ku munsi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Dieudonne Murengerantwari yarafunzwe kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka umushyikirizamanza wa perezida wa repubulika Leonard Manda yasize yatangaje ko mu byagirizwa harimo ukubangamira ubutunzi bw'igihugu ukunyonora amatungo ya leta no gukoresha amafaranga afite inkomoko mbi rero jya wikaneza ijwi rya Amerika